bashitse mu ngoro y'imanza uko ari bane bagirizwa na y'u Burundi Gratien Désiré Ndayisenga Isaac Ndayiragije na Havyarimana Mbonimpa bambaye impuzu z'icyatsi kibisi ziranga abanyororo n'urubanza rwatanguye mu masaha yegera saa 5 z'umusase sentare yabajije abagirizwa nimba bakeneye abashingwamanza abo bunganira nabo bivugira ko bidakenewe ubwabo bashoboye kwiregura urubanza gukibiriraho rwaciye rutangura mu ido nido sentare yatanguye gusaba umushikiriza manza kwagiriza abo yashengeje umushikiriza manza yafashe ijambo yagiriza abo yashengeje ko hagati y'amatariki ya 13 na 27 basambuye imva 16 mu itongo ry'abafuye ryo kumushasha bongera ibi bikoresho bikoreshwa mu gupfuka imva harimo ibyuma n'amabati yavuze ko ari ibyaha bibiri gusambura imva hamwe n'ubusuma bukabije abagirizwa bireguye bahakana ivyo baregwa Gratien na y'u Burundi yavuze ko we yafashwe ashoye bimwe mu bikoresho vy'izomva zasambuwe uwo nawe yahakanye icaha avuga ko ari uwitwa Emery yarabimuhaye ariko ananirwa gutanga umwirondoro uwamutumye ndetse avuga ko atazi icakora canke haba mu gisagara ca Gitega Gratien yagumye yemeza ko yarashoye ibyo vyuma kuyitwa Désiré Ndayisenga basangiye urubanza kandi nawe yari yarengutse mu kwiregura Désiré Ndayisenga yavuze ko we asanzwe akora akazi ko gusudira ivyuma ko kugura ivyuma biri mu kazi kiwe ka misi yose ariko ko ivyuma bamuzaniye atari vyibwe kumva Isaac Ndayiragije yagirijwe gushaka guhuvya amatohoza mu kwima inyamiramabi nyomero z'abariko barondegwa mu kubakingira ikibaba umushikiriza manza yongeye yagiriza Havyarimana Mbonimpa ko ari we yarabitse ivyo vyuma vyibwe mu cumbi we uwagirizwa yahakanye ivyo yagirizwa avuga ko ari umuntu atazi yaje abitaho mu gihe yaragiye kurondera ivyo afungura mu gatondo sentare yaciye imubaza igituma ataca yabimenyesha inzego z'umutekano canke abatware kwiwe asanze ibintu biteye amakenga uregwa yavuze ko atamwanya wo kubimenyesha yari kuronka kuko yari kwihutira gupakurura ikamyo yarizanye indagara ubona ko asanzwe akora akazi ko gupakurura imizigo ku isoko nkuru ya Gitega inyuma y'ikiringo c'isaha sentare ibumviriza umukuru w'intahe yasabye umushikiriza manza gusozera imburano umushikiriza manza yasabiye abo yagiriza umunyororo w'impaga w'imyaka 10 abaregwa bose basuzereye basaba kwezwa urubanza rucaruja mu mwiherero inyuma y'umwiherero utarengeje iminota 20 sentare yaciyiza gusoma ubwo yaciye sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yahanishije umunyororo w'impaga w'imyaka 10 Ndayisenga Désiré na Havyarimana Mbonimpa ku vyaha vyo kubomora imva 16 zo kumushasha n'ubusuma bukabije Nyaburundi Gratien na Ndayiragije Isaac nabo bakabejejwe kuri ivyo vyaha niyo sentare n'urubanza rwari rwitabwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega batari bake bakavuga ko ugo rubanza rubanezereye uko rucitse kandi bishobora gutuma ububisha nk'ubwo bwo kubomora imva budasubira kuba narijya bituntuza bene gufuba babo.